biragoye kuyagira abana wisanzuye ibijanye n'umugera wa sida. Abakenyezi bafite abana b'imiyabaga mu ntara ya Muyinga babiyagiye ijwi rya Amerika, bamenyesha ko baganira gake n'abana babo ibyo kwirinda kwandura umugera wa sida. Uyu mukenyezi w'imyaka 48 ni umwe muri bo.
Iyo baje mu biruhuko ntashobora kubivuga gake, ariko si kenshi nkunda kubivuga ko mugabo ndababaza kusura ko bavyiga, kambwira ngo yego baravyiga.
Iyo uri ko urabibabwira urabugurukira ukabivuga byose uko ubyumva, ntabyo uhora ucisha ku ruhande.
Jewe rero nabambesha mvuze ndababwira uko bimeze, umuntu aca ku ruhande, ariko si kenshi nkunda kubikora kweri. Nabambesha kwiyugurura kugira abana biracatugora muri maka.
None muca mubigenza gute kugira ngo bikunde abana bigenze neza ntibaje mu ngeso atawuzo bashikana?
Kenshi inyigisho ni ku rusengero niho mbona bakunda kubabwira, naho twebwe abavyeyi irakunda kutugora. Kenshi usanga ajyana umuvyeyi aza kuvuga yanyere ibintu byamaze kurengana ataca gihindura.
Uyu mukenyezi afite abana batanu, muri abo babiri bari hagati y'imyaka 10 na 15. Inyigisho zitangwa n'umuremesha Kiyago mu Kibano zatumye ashobora guhanura abo bana. Amenyesha ko afatira ku mvugo y'abana mu gutanga impanuro.
Ku bisanzwe si impaka umuntu agenera avuga byose mu bana, mugaba mu bintu bijyanye no guhuza ibitsina urashobora gupfuma uvuga ati birya bintu muza muragira by'ibisutwa, ndumva umwana wa nakagize ibisutwa, hagarika ibisutwa. Iyo uvuze ibisutwa rero burya bamaze kumva ibyo ari byo.
Abagabo bahumuye baba mu gisagara cya Muyinga bayaze n'ijwi rya Amerika nabo nyene bavuga ko bibagora kuronka aho bahera mu gutanga izo nyigisho. Bamwe muri bo bamenyesha ko bafatira ku biganiro bica ku maradiyo, abandi bakavugira mu migani mu gutanga izo nyigisho.
Ndogurira radiyo hajya barimo baratanga inyigisho bose babumva, nta kuvuga ngo barasinziriye. Ndababwira nti muramwumva ibivugwa, nyabona mwa bakobwa munyabona mwa bahungu muramwumva ibivugwa.
Ibyo uhetse ukongera ko
ibyo nongera ko nibi. Ndababwira nti ejo buraca bucana yandi umwana azogenda akagira ibintu by'ubusurashuzi akazana imbanyi ivuye mu busurashuzi ntazonzireho. Ndababwira mwirinde ubusurashuzi kuko ibyari magera byarageruye. Awe ibindi kandi kugenda kunywa inzoga, kurara mu nzoga, kujya mu nzoga uri umwana w'umukobwa biragoye, kandi naho atari umukobwa n'umuhungu twese n'ibyo.
Naho bitugora bigoye kubibwira nk'abana b'abakobwa, nta kundi wogira utegereza kubivuga kuko utabivuze uwo burimo urabanigira mu menshi.
None ucubigenza gute ko bibagora kugira ubivuge ushike kucyo washaka?
Uragerageza kwanza ukabahamagara ukabwira nko mu migani, hanyuma ukaza gushika kucyo washatse gushika ko.
None biraheza bikagukundira ko hageraho ubugurukira neza ukabayaga
neza cyane. Umwana utegereza kumwereka ukuri aho kuri, ukamwereka inzira akwiye gucamwo kugira ngo ashobore kugira ubuzima, kuko sida mu bisanzwe iratwara ubuzima nta muti kandi nta rukingo. None utegereza kumwereka mu buryo ashobora gucamwo kugira ngo ashobore kuyirwanya ntiyandure nawe.
Hampande yabo bigora gutanga inyigisho zo kwirinda kwandura umugera wa sida ku bana babo, hariho n'abazitanga tangorane. Umwe muri abo ni uyu mukenyezi twasanze hadandariza itomati mu gisagara cya Muyinga. Bamwe mu bana biwe baramaze kubaka izabo. Twamubajije ko abangukirwa gutanga inyigisho zo kwirinda kwandura umugera wa sida ku bana biwe, yishura ati
neza cyane, neza cyane. N'umwimborega umwana w'umuntu aba ari umwimbo wiwe. Ni itegeko ku mubyeyi kuba yohanura umwana akitwara neza akareka kwiyandagaza. Umwana arashobora kwitwara uko yishakiye, ariko wewe kubera uba warabonye ibintu n'ibindi kandi umusumbya kubona kure, wararinze unamubyara ukamurera ukamukuza, umwigisha ukuntu ashobora kwitwara neza ku buryo adashobora kwandura izo ngorane. Ari ugeze mu bigero ukamuhanura kwitwara neza akazofuma arongorwa cyangwa akarongora, ariko apana kwiyandagaza kuko nta mwimbo urimo, nta mutungo urimo, ni ugusesa amagara, ni nko gusesa amagara.
Uwo mukenyezi ahumuye aratanga impanuro ku batinya gutanga inyigisho hakiri kare ku bana babo.
Iyo ubyaye wonezerezwa no kurera umwana wawe akomeye nk'uko baramubyaye akomeye, nawe akazorongora akomeye cyangwa akarongorwa akomeye. Urumva ababyeyi badahanura abana babo ibyo bintu ntabwo ari byiza, kuko abana baca bigira uko bishakiye bakishyira bakizana, nizo zangorane.
Muganga Nkunzimana Eric arongoye intara y'ubuvuzi ya Muyinga, ahanura ababyeyi kwitwararika guhanura abana kuva bakiri bato. Amenyesha ko indero yo kuziko ari ifasha cyane urwaruka kwirinda kwandura umugera wa sida. Jean Claude Nshimirimana, i Muyinga, ijwi rya Amerika.